wa wundi
wa wundi
ni wa wundi
wa wundi ikiganiro kiba yagira ku buzima bw'abantu batandukanye bamenyekanye ku bikorwa vyabo.
Ikaze tubagenzi bakunze ibiganiro bya aho dusanga na cyane ikiganiro wa wundi. Ikiganiro wa wundi ko mu byose ikiganiro kivuga ku byerekeye abo wamumva muzi mukunda bishobotse bakaba bagira icyo bamaze mu bya politiki mu by'imibano mu by'ubutunzi by'imico kamwa hamwe n'ibindi. Uno munsi ikiganiro wa wundi tuza kuvuga ku byerekeye uheruka kuvuga ku butegetsi bukuru w'igihugu cy'Afurika cyitwa Madagascar. Zuma muhinga bw'ivyimari ho Serafina akizimana tuma amaje bashikira Christian Savyumungu asavye umuntu kwasavye kubashikiriza kino kiganiro yahora ari umukuru w'igihugu yitwa Andri Rajoelina. Rajoelina rero akaba yavutse tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2024 ahantu bita Antsiraibe. Akaba yarasanzwe ari umwe mu banyapolitiki b'Abafaransa mugabo afise inkomoko zo mu gihugu cy'Afurika bita Madagascar ngo twatubaye. Akaba yabaye umukuru w'igihugu kuva itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu mu 2009 gushika itariki 25 z'ukwezi kwa mbere mu 2015 aho yaratwaye intwaro mfata kibanza aho mu nyuma yashoboye gutogwa tariki 18 z'ukwezi kwa mbere 2019 gushika itariki 9 z'ukwezi kw'icenda nyene mu 2023 maze asura gutogwa itariki 16 z'ukwezi kwa 12 2024 gushika itariki 14 z'ukwezi kw'icumi 2025. Ikigani wa wundi tumvize kama muturirimbo tuva aho mu gihugu cya Madagascar maze twinjire ibyira mu kiganiro. Kubabwira rero itariki 16 z'ukwezi kw'icumi 2023 niho yarafise ubushikiranganji wa mbere yitwa Christian Stani yasubiriwe n'uwitwa Rufin Zafisambo nawe nyene akaba yasubiriwe n'uwitwa Richard Lavolomana igihe yaratwaye iyo ntwaro fata kibanza gushika mu yandi matora yabaye itariki 19 z'ukwezi kw'icumi 2018 niho ibintu byagiye mu buryo akava mu ntwaro ufata kibanza akaruhukira kuba umukuru w'igihugu bwite. Mukanya tubabwira ko byereka ubuzima bwereka tugire ko nk'umujyi w'igisahira tubabwira yuko Rajoelina Andri Nirina yavuze itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu mu gihumbi n'amajana icyenda na 74 mwumva ko afite imyaka 51 avuke Itsirab Madagascar akaba afise ubwenegihugu bubiri bwo kuba umwenegihugu muri Madagascar akongera akaba n'umufaransa ari mu gambo bita TGV TGV se wiwe yitwa Yves Roger la Jolina nyina akitwa Olga Rohoto Malala Rasonja Nahiri umudamu yitwa Miali Razokandisha akafisa abana umwito Arena Rojolina undi Rosoa Rajolina nundi yitwa Jona Rajolina akaba yarabaye yaratwaye yarigeze kuba umukuru w'ishyira mu cyita chef d'entreprise aka abari bukwemera ko bakatolika yagiye ku mutegetsi w'ico gihugu hari hasanzwe hari imvurugu aho batari ko barumvikana mu 2009 aho baca bahiri ku butegetsi bwa Marke Ravola Manana aha hari habaye imyerekano yashoboye gukura umukuru w'igihugu twateje kubabwira hanyuma mu nyuma akaba ari we yaciye afata intwaro ufata kibanza ajyuma abonaho gubandanya atwa ico gihugu mu 2014 gihe uwo mukuru gihugu yahora yemeye kutasubira kwitoza bamaze kumvikana asubira kwitoza mu 2014 twari babwiye arabandanya atwara igihe yatwara kirimbi cyaca gihe hari habaye ikiza cha covid aho ibintu bitari byifashe neza hariho inzara mu 2021 cyane cyane amajepfo ico gihugu ca Madagascar uretse izo ngorane zivuye kukiza ruhonyanganda covid 19 uretse ivyo ukareka niyo nzara yari hari harabaye n'ibihuhusi ico bita cyclone ivyo byose byagiye biragirira nabi ico gihugu mugabo mukuru gihugu ngashoboye guhangana nabyo ashobora gutwara icyo gihe cyose bamutahura ni ku itariki 17 z'ukwezi kw'umunani mu mwaka w'2025 Rajolina asubiye gutora ngo atware yongere abe umukuru w'igihugu wa leta w'ico gihe asubira ejo bundi itariki 26 z'ukwezi kwa 2025 niho asubira kuba rero nawe nyene ibyashikiye abandi bizamushikiye ku buryo abashukira imyerekano nacare cane bagize iki bafatiye kukubura kw'amazi be n'amatara icyo rero cyatumye abantu benshi bagumuka bikabaviramo kumva ko batagishaka iyo ntwaro maze arungika abasirikare mwaramaze bise muko muri kurikira kuri radio no kuri television bituma rero itariki 12 z'ukwezi kw'icumi umva nejo 2025 aho hariho bamwe mu basirikare banse kurasa basanzwe bariko baragumuka cyangwa kagira imyerekano maze baja ku ruhande rw'abariko baragumuka ama Andri Rajolina abonaho guhunga afatiye kwanza kuva muri ku mugwa mukuru w'ico gihugu agenda muwe mu ntara kugira abanze arabigira ibintu byifashe umugabo impera n'imperuka yaruhiye guhunga maze abo basirikare bavuga ko ari akagwi k'abasirikare baci bafata intwaro baca bashiraho intwaro bafata kibanza kugira ngo bashobore kugira iki gutegura abanyagihugu ngo bashobore kuzoja mu matora vuba turi mu kiganiro wa wundi ko tuko turavuga ku byerekeye wahoze ari umukuru w'igihugu cya Madagascar
Maloya, ni ubita.
Ivyereke ubuzima busanzwe bw'uwo mukuru w'igihugu wa Madagascar kwambwira ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri ariho yagira ubukwe canke yubakana n'uwitwa Niali Luzakandisa akaba ari umwigeme w'umu femme d'affaires cyangwa icyo bita umu fasoni by'ubutunzi yitwa Nicole Razakandisa. Wewe rero ntiyaronse akajyo ko kubaho umwanya munini ko yaciye ashengera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Mugabo bakaba barabyaranye abana batatu, ni ukuvuga abahungu babiri n'umwigeme umwe. Tureka kuba yagira ku byerekeye uwo mukuru w'igihugu nuko ari hariho abatatahura na gato ingene asanzwe afise ubwenegihugu bubiri. Kimwe mu byatumwa hariho abatamutahura abantu bamukundi kwari uko yari asanzwe ari n'umufaransa akongera akaba n'umumalgashi kubwa mu gihugu cya Madagascar. Rajolina yaramukritize nk'uko babyita, bamufashe nk'umuntu ashobora kuba ari umuhemu yoba asanzwe akorera icyo gihugu cy'Ubufaransa gusumba kuko akorera igihugu ciwe aricyo cya Madagascar, kuko ubwo bwenegihugu bubiri yarabufise. Benshi rero mu banyapolitike barabimwagiriza ntibatahura neza igituma uwo munyapolitike ashobora kwiyita umukuru w'igihugu cya Madagascar, afise ubwenegihugu bwa Madagascar, akongera akaba n'Umufaransa. Andri Rajolina yarashowe tu kuvyo by'ukumukuru igihugu cyangwa mu vya politike, yarabaye mukuru w'ishira hamwe icyo bita mu entrepreneur akomeye arongera anaba n'umukuru igihugu wifata kibanze kuva mu 2019 gushika 2014 bivuye kuri coup d'etat yahabaye icyo gihe. Bamenye yuko yigeze no kuba mukuru w'igisagara cya Antananarivo icyo bita elu maire de Antananarivo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda, niho yafata ubutegetsi bwo twabibabwiye yongera arasubira atwara icyo gihugu mu buryo bwifata kibazo kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda gushika mu bihumbi bibiri na cumi na kane. Hanyuma mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani niho yatowe ubwa mbere, hama atwara ku bihumbi bibiri na cumi n'icyenda gushika mu bihumbi bibiri na gatatu, asubira kuronka ayandi gutunganya ayandi matora yatoye, ni ukuvuga asubiye gutorwa mu bihumbi bibiri na gatatu. Hama ejo bundi rero niho yakotswe icumi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu, niho yahunga igihugu ciwe mu gihe hari habaye imigumuko imukura ku butegetsi, akugwa rero na cane cane n'inama nshingamateka y'ico gihugu. Nuko rero nshuti bagenzi bakunzi ba kino kiganiro wa wundi ndabashimiye mwese bariko muragikurikiraho, turiko turavuga ku mukuru w'igihugu yaraye akuwe ku butegetsi yitwa Andri Rajolina, akaba rero yarasanzwe afise ubutunzi butandukanye be n'iki hamwe n'impamyabushobozi zitandukanye tutaronse akaryo ko kuziyaga ko n'ibyo by'ubutunzi bwiwe ntitwaronse akaryo ko kuziyaga. Mugabo ndashimiye abari mu buhinga bw'ubuzima Eric Uwimana na Miss Bariko murakurikira kino kiganiro, savye umuhungu savye muzukura savye yakibashikirije na butaha mu ndwiza nk'aya mpango mwakenuye
Wa wundi
ni wa wundi
Wa wundi ni ikiganiro kiba yagira ku buzima bw'abantu batandukanye bamenyekanye ku bikorwa vyabo.